Leo Masengo arongo iradio bonesha FM yarekuriye kuri no wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera kwimenyesha makuru bikora sense arashimiye ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu
cyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora ama imyaka itanu yari iheze n'imyinshi ariko nta kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza icya mbere rero nutangura ni gushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosiri cyangwa ririya nta gihano kuko yugagwa burundu cyangwa asamburwa gitegekanijwe icya kabiri ni gushimira ubu rwego sense kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko ibiganiro ibihano bigahagarikwa mu ndwi zitatu urwego sendetse rwashyitse ku kintu kiboneka cyane rwose
ku kibazo kijyanye n'uburyo busabwa kugira iyo radiyo isubire gukora Leo Masengo abona ko ari ikibazo gikomeye asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyeshamakuru cyahaguruka kikabafasha
ikindi kibazo tugiye guhangana nacyo kibazo cy'uburyo ikibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu bimwe byarasambuwe ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana ariko twebwe kubera ko impumu twari dufitiye banywanyi bacu tugiye gukora uko dushoboye twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu
n'abanyagihugu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe n'abanywanyi b'iyo radiyo barashima ko igiye gusubira gusamirana batamaradi yabaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo
twaryoheye kumva yuko Bonisha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi kandi tunizera yuko n'izindi radiyo zari zafatiye ibihano nkayo zizosubira gusamirana mu Burundi
tubyakiranye akanyamuneza tugasaba ahubwo ko na Europea ko yugururwa n'ibindi bimenyeshamakuru bisigaye byugururwa kandi habe gucunga umutekano w'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru nyine amaradiyo agacunga umutekano kugira kore yidegembya
nahara kamwemwe ku muyobozi wabonesha FM Adrien Horimbera arongoye ishyirahamwe Association Radio Sans Frontières ryashinze Bonesha ntiyemera ubwo buyobozi
ubwo buyobozi bushasha bwa Bonesha tukabufata nk'ibyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha ishyirahamwe ndongoye ARF niryo ryonyine rigena umuyobozi w'iradiyo
iyo radiyo rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro
twagomba twibutse abarongoye iyo radiyo Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga amategeko agenga igihugu kugira ngo ntagire yandi makosha yokorwa
iyo radiyo yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asavye urwego sense ko amaradiyo yugaye bogirana ibiganiro kugira asubire gukora muri kino gihe amaradiyo acugawe ni Ijwi rya Amerika BBC RPA na Televiziyo Renaissance Desiratu Gimana Kigali Ijwi rya Amerika.